1위 네즈미드 아메릭. Izwija Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa mbere tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016 kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo.
Ikiwe ni nkina mico ba leta ya Nkurunziza na Nkurunziza na Sende Deputy kuko nibo barimo baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo aho se ngo sizo tumire mu biganiro nacyo gituma bumva bagerageza ngo ntibatumire Senarete.
Ubu ni Dr. Jean Minani ayoboye inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye mu Burundi mu mpfunyapfunyo Senared giriteka akaba ari n'umukuru w'umugambwe Frode Bunyakuri avuga ku ngingo yafashwe n'uwo mugambwe yo kumukura muri ayo mabanga. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. Reka yamara imbere yaho dutangurire ku makuru avuga ijyano hino amakuru twateguriwe kandi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse neza Aloyce.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe incuti mwese muduteze amatwi makuru tuyahere muri Iraq. Mu gihugu cya Iraq umuhari wa leta ya Kiisilamu warishe abantu 29 ukomeretsa abarenga 70 mu bitero bitandukanye wagavye ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi ba Iraq bamenyesha ko igitero cya mbere cyagabwe ahari hinguriro rya gaze hafi y'umugwa mukuru Baghdad gihitana abantu 14 gikomeretsa abashika 27. Izindi bombe zitatu zaturikiye mu gice gikoreramwo gikorerwamo imirimo y'ubudandaji zihitana abasivile bashika 8 gikomeretsa 28. Kuri uyu munsi w'Imana kandi muri Iraq abandi bantu 7 barimwo abasirikare 2 barafuye bahitanywe na bombe yatezwe mu modoka mu gisagara cha Latifiyahe kiri ku birometero 30 uvuye ku murwa mukuru Baghdad. Abantu 4 barakomerekeye barimwo abasirikare 2. Ibi bitero bije bikurikira ibindi bitero vyabaye Baghdad mu ndwi yarangiye. Ibitero vyahitanye abantu barenga 140 biriko bikorwa mu gihe bigaragara ko abasirikare ba Iraq bariko bigarurira uturere tutari duke twari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ahandi havugwa ubwicanyi ni mu gihugu cya Yemen aho abantu 25 bafuye abandi 60 barakomeretswa na bombe yaturikijwe n'umwiyahuzi mu kibanza cyo kwinjirizamwo abapolisi bashasha. Ico gitero cyabaye jo ku munsi wa Mungu mu gisagara citwa Mukala kiri ku nkengera y'ikivuko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Yemen. Umuhari wa leta ya Kiisilamu uri yemerera ko ari wo wagavye ico gitero. Mu kwezi guheze abasirikare ba leta ya Yemen yemewe n'amakungu niho bigaru ya ico gisagara bagikuye mu minwe y'umurwi w'iterabwoba wa Al-Qaeda wari umaze umwaka wose waracigaruriye. Mu gihugu cy'Ubwongereza naho urukino rw'umupira w'amaguru rwari guhuza imigwi ya Manchester United na Bournemouth rwarasibijwe ejo ku munsi wa Mungu. Ni nyuma y'aho abategetsi b'Ubwongereza baboneye agatugateke muri stade gateye amakenga bikeka ko yoba ari bombe yatezwe. Abantu baharurwa mu bihumbi bari bamaze kwinjira muri iyo stade basabwe gusohoka muri iyo stade yahitwa Old Trafford ku mvo z'umutekano mu gihe hari hasigaye iminota 20 gusa kugira urukino rutangure. Abahinga ba gisirikare b'Ubwongereza mu byo gutegura amabombe nibo baciye bayituritsa. Umwe mu bategetsi ba Burayi yamenyeshije ko iyo bombe yatezwe mu gihe hari hamaze iminsi hashikirizwa amajambo y'iterabwoba ku rubuga rwa internet ko hazogabwa ibitero ku bibuga by'inkino bikoranirwamo abantu benshi ku mugabane wa Buraya. Sekretere wa Leta Zunze za Amerika John Kerry nawe ari mu rugendo mu gihugu cya Arabia Saudite. Urugendo agize imbere y'ibiganiro bitekanijwe mu mpera z'indwi iza ku ntambara ziriko zibera mu burasirazuba bwo hagati. John Kerry yashitse muri Arabia Saudite ku munsi wa gatandatu aho yagiye gutegura ibiganiro bishasha kuri Siria, Libya hamwe n'igihugu cya Yemen. Kerry yarabonanye n'abategetsi batandukanye ba Arabia Saudite harimwo n'umwami Salmani w'ico gihugu aho baganiriye ku ntambara zibera muri ako karere. Ku munsi wa kabiri intumwa z'ibihugu 17 biriko birafasha mu gutorera umuti intambara muri Siriya bazokoranira i Vienne muri Autriche aho bazoganira ku biganiro bisa n'ivyahagaze bazoganira kandi ku ntambamyi ziri kubahiriza amasezerano yo guhagarika imigwano amasezerano yatewe ko umukono mu kwezi kwa kabiri bongere barabire hamwe ibijanye no gushikana imfashanyo ku banyagihugu basinzikajwe n'intambara muri utwo turere Abanyagihugu ho mu gihugu cha Republika Dominikano ejo ku munsi wa Mungu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu amatora biteze ko perezida w'ico gihugu Danilo Medina ariwe ashobora kuyatsinda ibiharuro bimaze gusohoka biha Medina amajwi arenga 50% bigaragaza ko ashobora gutahukana itsinzi ataga ice cya kabiri cy'amatora kirinze kuba mu mwaka w'2015 perezida Medina w'ico gihugu cya Republika Dominikano yarahinduye ibwirizwa shingiro yongeramwo ikiringo kigira kabiri mu gihe umukuru w'igihugu yari yemerewe gutwara ikiringo kimwe gusa cy'imyaka 4 perezida Medina ahabwa amahirwe yo gutahukana iyo ntsinzi kuko ku ntwaro y'iwe ubutunzi bw'igihugu bwiyongereye ku bice 7% mu mwaka uheze ariko naho biruko abantu barenga ibice 40% mu baba muri ico gihugu babayeho mu bukene burenze urugero
urakoze yaro yiswe makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanye Radio Ijwi ry'America i Washington DC numwanya w'amakuru yo mu karere ikiziga cy'uwahoze ari president w'u Burundi Jean-Baptiste Bagaza caratahukanywe ibujumbura mu ijoro ryeje ku munsi w'Imana kivanywe mu gihugu c'Ububiligi umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza yari ku kibuga c'indege mpuzamakungu c'ibujumbura igihe ikiziga ciwe cashika atangura atubwira abari baje kwakira icyo kiziga
Egome Fidele ni kuvuga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura turetse umuryango wa nyakwigendera Colonel Jean-Baptiste Bagaza aho zarangwa igihugu cy'u Burundi na bamwe mubona ko ari abantu bakuze byo byarakoranye n'abandi bategetsi batandukanye bava mu bushikiranganzi butandukanye no mu biro by'umukuru w'igihugu hari haje kandi icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo kongera haza umuhanuzi umujyanama mukuru azeri uzi kumenyesha makuru mu biro kwa president Nkurunziza kongera haza kandi n'ubusanzwe ajejwe protokole ya president Nkurunziza ubwiwe mbere ujejwe protokole ya president Nkurunziza akaba ari nawe yararongoye ibirori bijyanye na protokole yose y'uguherekeza no kwakirana icubahiro nyakwigendera Bagaza kuva ku kibuga cy'indege gushika ku bitaro bya ira hospital aho yaraye imbere yuko kuri uyu wa mbere aheza ngo ajyanwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu kuvuga mu ngoro ahakorera inama nshinga amateka y'u Burundi aho rero kuri uyu wa mbere kubikije isaha 2 bitekanijwe yuko ikiziga cya Colonel Jean-Baptiste Bagaza giheza kikigwaho maze abantu bose bifuza kuza kumusezera irya nyuma bakaba barekuriwe kwinjira kugira ngo bamusezere kuba twumviriza nababwira ko perezida Jean-Baptiste Bagaza ikiziga ciwe cakiranywe icubahiro kibereye koko umuntu yigeze gutwara igihugu cy'u Burundi kandi yakoreye u Burundi byabukoreye kuko yateje imbere igihugu cy'u Burundi ikiziga ciwe rero cakiranywe icubahiro cyose hari abasirikare bakuru hari haje imiduga ya gisirikare irerura icyo kiziga kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura gushika hari bitaro yaruhukiyemo iryo joro biri mu Kinindo aherekezanijwe by'ukuri icubahiro cyose ibereye umuntu yigeze kuba umukuru w'igihugu n'abantu bari bahari bose bagize bati n'ukuri iteka Bagaza yateye u Burundi nawe yaritewe na leta
icyo kiziga kizoshingurwa ryari kizoshingurwa he
ni kuvuga ko perezida Jean-Baptiste Bagaza azoheza agashingurwa ku munsi wa kabiri w'iyindwi akazoshingurwa ku musozi wavugizo aho benshi bakunze kwita ikiriri akazoshingurwa muri rumwe mu ngo ziwe yahora bamwo ico bita palais mu gifaransa
urakoze yari umenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
urakoze nawe Fidel
muganga Yohani Minani ayoboye inama y'igihugu ihagararira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu mfunyapfunyo Senared Giriteka yarakuwe ejo ku munsi w'Imana mu mabanga y'ukuyobora umugambi mgesa huanya frodebu nyakuri. Mugenzi wacu Edi Gwema yaravuganye na Dr. Jean Minani ahatangura avuga kuhugene yakiye iyo ngingo yuko mukura.
uri jewe ni nkinamico ba leta ya nkurunziza na CNDD-FDD kuko nibo barimo baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo bahose ngo sinzotumirwe mu biganiro naco gituma wumva bagerageza ngo ntibatumire Senared kuko babazi yuko batumiye Senared n'ugenda urebe bari batoye ubwenge yuko iri nkinamico ngo abanavuye mu mugambwe bakaba bashizeho umuntu wabo nashaka kubabwira ubwa mbere na mbere ubukefa bambwiye ni komiseri regional uvuga w'intara wa brigade anti corruption izo imigambwe yo gutwara imigambwe sinzi ko avyemerewe nange najorewe wa kabiri ngo yitwa David yahora ari umuplanto muri Berbe abo bantu babiri rero umva yuko sibo bari kuza kugira kongere iyo si kongere yabaye nta byahindutse nakora mbonera akanya mbamagara abanyamugambwe bose abandaye igikorwa nta cabaye bareke iyo nkinamico ya Nkurunziza n'abantu biwe n'umugambwe CNDD bariko barakora abandanye n'amakunga abibonere ko Nkurunziza adashaka ibiganiro ashaka kubitoba ariko twebwe ku bwacu turiteguye kujya mu biganiro nk'uko umuhuza abidusabye.
Uyu Nibizi Kefa bavuga ko ari we wabaye umuyobozi w'ishyaka ryanyu akurega ngo kuba warinjiye mu wundi mutwe wa politiki utabajije abanyamugambwe ndetse akanavuga ko witabiriye n'imyigaragambyo itemewe n'amategeko.
Mbambere na mbere kugira ngo anyagirize ibyo nuko abarimo nashaka nababwiye yuko ari komisere regional muri brigade anti-corruption imwe nabo abajya ruswa ni umupolisi uwo mupolisi yoza mu by'umugambwe kuza kurondera ikibanza mu mugambwe sindabyumva wumva neza yuko angaha ari ingorane nta na kimwe ashobora kundera kuko abanyamugambwe bonyine hari icyete banditse bumvise amanyanga ari mwaraba bivuze kuba iryo tete abatwara umugambwe mu maprovense yose ari 18 baranze icyete ku munsi wa gatanu bashikiriza amakuko ntibashikiriza leta nta leta twemera ihari bababwira yuko mu Burundi harimwe haraba amanyanga y'abantu b'ibyaduka bahuwe na CNDD-FDD n'abagiye muri iyo nama murabe mwatumye abanyamakuru banyu kumbure nta munyamugambwe n'umwe wo muri abanyafrodebu nyakuri yagiyeyo hagiyeyo imbonera kure n'abo bantu babo bahaye amafaranga ngo barabahaye amafaranga kugira ngo bonone bakoresheje igikorwa cy'ukonona imigambi kuri twebwe rero umugambwe uzoguma uwo mugambwe tuzoguma dukora nk'uko twahora dukora nta na kimwe tuhinduka.
Tugaruke ku makuru ajyanye n'ibiganiro bigomba gutangira mu gihugu cya Tanzania tariki ya 21 z'uku kwezi. Ese muri Sinared Giriteka mwaba mwaramaze kubona ubutumire buvuye ku muhuza?
Kubu abamaze kuronka ubutumwa ni bakeyi kuko ibintu byaba byarahindutse intumbero y'ibiganiro. Kwebwe nk'uko twamye tuvuga n'ubu tubandanya tuvuga dushaka gutumirwa twitwa inama y'igihugu Senared. Turi imigambwe 2025 dushyikiwe n'abantu benshi cyane abahora batwara ibihugu abyegera by'abahora batwara ibihugu abahora batwara n'amashingamateka n'amankenguzamateka bose bo mu Burundi n'abahora bashikiranganje bambe bose bo mu Burundi badushyigikiye. Tukavuga rero twebwe tuzogenda twitwa Senared. Iyo delegation yacu nta kuri izogenda yitwa hanyuma tukazohangana na delegation arizo ntumwa za Nkurunziza n'abashigikiye Nkurunziza. Abarorezi bazoba amashirahamwe ategamiye leta cyangwa adashaka inyungu mu bibanza bya leta hamwe n'abihebeye Imana. Abo nibo dushaka ko bagenda mu biganiro. Ibyo bidakunze twarababwiye ko twebwe tutazogenda. Umuhuza yari yabitwemereye. Ubu ntakirahinduka n'ubu batubwiye yuko ugutumira birimo birakorwa. Turindiye ko ku munsi wa mbere baturungikira ubwo butumire.
Murakoze cyane Dr. Jean Minani ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze rwose.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku makuru yerekeye inkino amashampiyona y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya yarangiranye n'iyindwi turangije. Twarabajije icegera cy'umumenyereza mukuru mugwi nserukiragihugu w'u Rwanda Jimmy Mulisa kubabona hari igitangaje umuntu aravye ama club yatsinze amashampiyona akomakomeye y'Iburaya.
Wenda navuga yuko igitangaje nuko wenda muri Premier League ikipe ifite bije ntoya yatwaye igikombe ariko ubonye mu zindi shampiyona babona ko ni kwa kundi nyine amakipe akomeye nko mu Budage muri Espagne no mu Bufaransa ikintu navuga ikintu cyatunguye cyane wenda ni muri shampiyona y'Ubwongereza yatwaye igikombe.
Mwako muravuga umuntu aravye nko mu Bwongereza aho mugwi Leicester City ari bo watwaye icyo gikombe watangaje abantu bose. Ni ikihe cyatumye imigwi yari isanzwe izwi mu Bwongereza nka Chelsea yari yatwaye igikombe muri saison irangiye n'iyindi migwi yari isanzwe ikomakomeye nka za Manchester City zitashoboye kubyifatamwo neza? Ni birazwi cyane ko ihiganwa ry'Ubwongereza ari ihiganwa ikomeye cyane aho imigwi myinshi ikomakomeye ihiganwa bikomeye kurusha ahandi. Ni ikihe kitagenze neza kuri iyo migwi yindi umuntu yari asanzwe azi?
By'ukuri nk'ukuntu bivuze nanjye ibonye ukuntu Leicester yatwaye igikombe ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane yaba no mu Bwongereza no ku isi yose. Ariko kuri njye wari ibintu mba ndeba wenda navuga umupira urimo kugana y'ikipe ikoreye hamwe ikitanga nk'ukuntu abakinnyi ba Leicester yitanze byose birashoboka. Ariko wenda ikindi navuga yuko ngira ngo ubonye ya makipe akomeye nka Chelsea haje mu tubazo tuguhindura umutoza nka Manchester nayo usanga ari mu tubazo nyuze muri Arsenal wenda ibibazo by'imvune. Ariko ukuntu Leicester yatwaye igikombe byatunguye abantu benshi cyane. Ariko kuri njye ubonye nk'ukuntu umupira urimo kugana nyine y'ikipe ikoreye hamwe bumvikana byose birashoboka.
Murakoze cyane. Yari Jimmy Mulisa icegera cy'umumenyereza makuru w'umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaguru mu Rwanda Amavubi. Twako turavuga ku byerekeye irangira ry'amashampiyona mu karere k'Iburaya n'abashoboye gutsinda ayo mahiganwa. Turabashimiye cyane kuri iki kiganiro. Murakoze. Tuve mu karere k'Iburaya tuze mu karere k'ibiyaga binini dutangurire mu Rwanda aho Jean Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yo mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda.
Umukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kwa gatandatu hakinwe intera ya kabiri y'irushanwa Rwanda Cycling Cup ry'uyu mwaka w'2016. Iyi ntera yari yo guturuka mu karere ka Bugesera berekeza mu mujyi wa Kigali areshya n'ibirometero 125 ku bakinnyi b'abahungu, ariko abajiniyoro ndetse n'abakobwa urugendo rwabo barutangirira mu nzira. Iki cyiciro cyiswe Race to Remember mu rwego rwo kwibuka abantu bagiraga uruhare mu mukino wo gusiganwa ku magare bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mu cyiciro cy'abakinnyi b'abahungu waje ku isonga ni Patrick Byukusenge wo mu ikipe ya Benediction mu karere ka Rubavu. Wabaye wa mbere mu bakinnyi batarengeje imyaka 23 ni Jean Claude Wizeye ukinira Ami Sportif y'i Rwamagana. Eric Manizabayo mu ikipe ya Benediction niwe wongeye kwegukana umwanya wa mbere mu bajiniyoro nk'uko byari byagenze mu ntera ya mbere y'iri siganwa. Uwahize abandi mu cyiciro cy'abakobwa ni Clementine Niyonsaba wo mu ikipe ya Ami Sportif. Igice cya gatatu giteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru. Muri icyo gice abasiganwa bazahagurukira mu karere ka Ngororero berekeza mu mujyi wa Rubavu. Iri siganwa Rwanda Cycling Cup rigizwe n'intera 11. Tujye mu mukino wa cricket, umunyarwanda Eric Dusingizimana amaze guca umuhigo w'isi mu gukina ataruhuka mu gihe kirekire gishoboka. Uyu mukinnyi warangije kwandikwa mu gitabo Guinness de Record kwa gatanu cy'umweru gishize yakinnye uyu mukino mu gihe cy'amasaha 51 ahita akuraho agahigo kari gasanzweho ku rwego rw'isi. Dusingizimana avuga ko bitari byoroshye ariko ngo yabigezeho kuko yari afite intego.
Nari mfite ikinsunika, ikinsunika nyine ni ya ntego yo kuvuga ngo ngomba ku breaking Guinness the record. Niyumvagamo ko umubiri wanjye uzaruha ari aho uzagera bikaraho, kuko nakoraga fitness isanzwe ariko nkumva ko umubiri wanjye igihe byose ari ahantu uzagera ukaruha. Ariko nkumva nari nshyigikiwe kambyite n'umutima na roho n'ubwonko bwanjye, nahamyaga neza ko bizasimbura umubiri numara kuruha. Ni nako byanyendekeye umubiri wageze aho nawe uraruha. Hashize umunsi umwe ubwo n'amasaha bibaye saa kumi za mugitondo numva ko umubiri watangiye kuruha, ariko my mind has taken over. Paka ubungubu birangiye.
Yongeraho ko iki gikorwa cyo kwesa umuhigo w'isi gifitiye akamaro umukino wa cricket mu Rwanda.
Icya mbere ni ukwesa uwo muhigo, ni ukwesa umuhigo icyo cyo cyabaye cya nyirango cyahise kinamenyekana hose. Ngira na nyiri ubwita harahari yabimenye. Ikindi umukino wacu wa cricket mu Rwanda wamenyekane nyagara, yaba imbuga yaba amateleviziyo n'ubundi. Nibura ijambo cricket nkurikije abantu ba boringaga banteraga umupira batigeze babonaho n'agapira mbere ka cricket, iyo nayo yari indi mesaje yerekana ko cricket hari mu Rwanda, nacyo cyagaragaye. Ikindi cya gatatu navuga ni mu rwego rwo kwerekana ko kambyite ko nta facilite ubundi twari dufite Kamembe nubwo Rwanda Cricket Stadium Foundation igiye kutwubakira stade gahanga ariko kifuza ko numundi twarezinga amafaranga kugira tubaze kubona facilite yo ku rwego rukomeye aho kugira wenda abaduhe ikibuga kimwe tugiye nibindi bigiye bigishamikiyeho akaba nayo ari ibintu nabyo mbashije kugeraho kuri uyu munsi nibura message yagitambuka
Tunyarukiye mu mpira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi bari hasi imyaka 20 nubwo yari yarasezerewe n'ikipe ya Uganda yamaze kubona uburenganzira bwo gukomeza mu rugendo rwo gushakisha itike kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha ibi bije bikurikira ikirego u Rwanda rwari rwashyikirije impuzamashyiramwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF cyavugaga ko ikipe ya Uganda yari yakinishije umukinnyi ufite imyirondoro ibiri itandukanye uyu mukinnyi witwa James Ahebwa munyeza musanzwe akinira ikipe ya Uganda Hippos niwe wabaye intandaro y'igihano cyahise gihabwa ikipe ya Uganda cyo guhita ivanwa mu marushanwa amavubi y'u Rwanda yabyungukiyemo akazahita acakirana n'ikipe y'igihugu ya Misiri umukino ubanza uzabera hano mu Rwanda mu mpera z'iki cyumweru yari Claude Munyandinda I Kigali
Tuze mu Burundi naho dutega matwi Evariste Nzikobanyanka atubwire amakuru y'inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije mu Burundi
Mundwi twari turangije niho hasozegwa kugwe igihugu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku munsi wa 30 wihiganwa umugufitaro niwe wabaye wa mbere uno mwaka ufise amanota 78 n'ibitsindo 54 mu kibanza ca kabiri haza message nguzi ufise amanota 57 n'ibitsindo 21 umugwi w'igisirikare muzinga uza mu kibanza ca gatatu ufise amanota 53 n'ibitsindo 20 mu kibanza ca kane haza umugwi Eglenoir wo mu ntara ya Makamba ufise amanota 47 n'ibitsindo 12 Didier Burundi Sport for Africa nabo wo mu gisagara cha Bujumbura uri mu kibanza cha gatanu ufise amanota 46 n'ibitsindo 14 Bujumbura City umugwi wa Meri ya Bujumbura nubwo gatandatu ufise amanota 43 n'ibitsindo 11 mu kibanza c'indwi haza umugwi wa Atletico w'I Bujumbura ufise amanota 42 n'ibitsindo 7 Olympic Star w'I Muyinga uri mu kibanza 18 n'amanota 41 umurwi Flambeau d'Orest wo mu Rwigi uza mu kibanza c'icenda n'amanota 37 n'ideni ry'ibitsindo 3 ni mu gihe uwo murwi wari wa nyuma mu mpera z'inkino zo gutangura fazale mu kibanza c'icumi haza message Bujumbura n'amanota 38 n'ideni ry'ibitsindo 16 Olympique Muremera w'Ingozi uza mu kibanza ca 11 ufise amanota 38 n'ideni ry'ibitsindo 16 Nyanza United ni wa 12 ufise amanota 31 n'ideni ry'ibitsindo 12 Interstar y'I Bujumbura iri mu kibanza ca 13 ufise amanota 30 n'ideni ry'ibitsindo 13 Le Croco wo mu Rumonge uza mu kibanza ca 14 ufise amanota 49 n'ideni ry'ibitsindo 17 Les Jeunes Athletiques y'I Bujumbura uza mu kibanza ca 15 ufise amanota 28 n'ideni ry'ibitsindo 32 ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma hari Les Elephants wo mu ntara ya Bubanza ufise amanota 21 n'ideni ry'ibitsindo 30 tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru mu ndwi twari turangije haratunganijwe uruganda ku barongoye imirwi ikina mu cicaro ca mbere ubwo ruganda rwo ku magenekerezo ya 11 na 12 rwari rwo gusigurira abarongoye iyo mirwi ko hagiye gusohoka ingingo y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF iyo nayo niyo kutemerera imigwi ibaye ya mbere canke ya kabiri gukina inkino ziyihuza n'iyindi migwi yo mu bindi bihugu mu gihe idafise imirwi B bamwe bita equipe junior mu gifaransa bisigurwa na Jeremy Manirakiza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB
ishirahamwe ry'umupira w'amaguru CAF rigomba yo gutunganya amahiganwa yaryo aba amahiganwa akomeye amahiganwa meza ivyo no kuvuga yuko CAF mu gihe itunganya ziya nkino irafise babandi twita ba sponsor bayifasha bagomba rero yuko inkino zibi inkino zikinwa mu gwego go hejuru bagashavuga rero kugira inkino zikigwe no mu gwego go hejuru bitegereza kanywa yuko ekipe bayitunganije neza ekipe ibimeze neza nico gituma bamenyesheje ari amanama menshi amaze kuba ubu unye kuva mu mwakuza ekipe itazoyikwiza ibisabwa n'amategeko kugira ikine inkino za Afrika rizo Champions League canke Coupe ya Confederation ntizokwemererwa vyo navyo ni nk'ivyerekeye ingene ekipe itunganijwe turamaze kubona ngaha mu Burundi canke n'ahandi ugasanga ekipe igizwe n'umuntu umwe ni president aca ba secrétaire général akaca ba trésorier akabikinyi icyo ni kintu kitagikunda no kuvuga ekipe itagizwe kugira inzego zose zikwiye ikindi cha kabiri ekipe itagizwe kugira ekipe y'abana utagira ekipe y'abana nawe uzo wubambire ngaha mu Burundi utagira ekipe y'abana amakipe avyumve ntizoheza ngo seru ntuzoheza ngo serukire u Burundi mu mahigano ya Afrika naho zawaye uwambere udafise abamenyereza bakwije ibisabwa n'amategeko ntibazokwemerera, udafise aho korera ibiro ntibazokwemerera. Ivyo rero CAF yacibigira gute iratunganije amanama ahuze bihugu byose byo muri CAF. CAF irongera rero ubonye irikija mu bihugu byose kubisigura. Mwisanzwe ngingo yari gutangura kuja mu ngiro mu mwaka uheze, ariko kubera yuko hariho ibihugu byinshi batari bwa bayisigurire yabanje irabangira. Nukuvuga rero yuko itarike 30 z'ukwicumi ari Burundi ari kindi gihugu bateza kwa amenyesheje CAF ama ekipe akwije ibisabwa n'amategeko.
Abari baserukiye iyo mirwi yo mu cicaro ca mbere muri urwo Ruganda barerekanye ko gushira mu ngiro ivyo basabwa n'ishira hamwe CAF bitoroshe kubera ubukene, ariko intumwa za CAF umunyatogo Kofi Degbovi, umunyamari Jibril Traore n'umunyaburkina Faso Joseph Kabore zari zaje gusigura iyo ndinganizo nshasha zashikirije ko intumbero atari yo guhana ariko ari kubasaba kwinanata kugira abaje ku murongo. Mwomenya ko muri rya higanwa rihuza imigwi serukira bihugu mu mupira w'amaguru y'abatarenze imyaka 20, Uburundi buzotana mu mitwe n'umugwi serukira gihugu wa Nigeria kugerekereza ya 21 kuno kwezi kwa gatanu ibujumbura ku kibuga citira umugano Rudoviko gwa Gasore. Ni mu nkino zo kurondera imigwi zokina inkino za nyuma zo guhiganira igikombe cha Afrika zizobera mu gihugu cha Zambia mu kuza wa 2017 ibujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Mushuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twahita tubafitiye kuri iyi saha. Marambo na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana agarutse muri studio kugira atwibutse ibice bikuru bya bigize amakuru yadushikirije. Aloyce.
Rakoze Fidela, makuru twabashikirije mu gihugu cya Iraq muhari wa leta ya Kiisilamu warishe abantu 29 ukomeretsa abarenga 70 mu bitero bitandukanye wagavye ejo ku munsi wa Mungu muri ico gihugu. Ibyo bitero bije bikurikira ibindi byabaye i Baghdad mu ndwi yarangiye. Bitero byahitanye abantu barenga 140 biriko bikorwa mu gihe bigaragara ko abasirikare ba Iraq bariko bigarurira uturere tutari duke twari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ahandi havugwa ubwicanyi ni mu gihugu cya Yemen, abantu 25 bafuye abandi 60 barakomeretswa na bombe yaturikijwe n'umwiyahuzi mu kibanza cyo kwinjirizamwo abapolisi bashasha. Icyo gitero cyabaye ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cyitwa Mukala kiri ku nkengera z'ikivuko mu bumanuko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu cha Yemen. Mwari wa leta ya Kiisilamu wari yemereye ko ariwe wagavye ico gitero. Naho mu gihugu c'Ubwongereza, urukino rw'umupira w'amaguru rwari guhuza umugwi wa imigwi ya Manchester United na Bournemouth rwarasibije ejo ku munsi w'Imana. Ni nyuma yaho abategetsi b'Ubwongereza baboneye agatu gatekeye muri stade gateye amakenga aho biketse ko yoba yari ibombe yatezwe. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ari mu rugendo mu gihugu cya Arabia Saudite, urugendo agize imbere y'ibiganiro bitekanyijwe mu mpera z'indwi iza ku ntambara ziriko zibera mu burasirazuba bwo hagati. Naho abanyagihugu bo muri Repubulika Dominikana ejo ku munsi w'Imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, amatora biteze ko perezida w'ico gihugu Danilo Medina ariwe ashobora kuyatsinda. Ibiharo bimaze gusohoka biha Medina amajwi arenga 50%, bigaragaza kandi ko ashobora gutahukana intsinzi ataga ico ca kabiri c'amatora kirinze kuba muri ico gihugu ca Repubulika ya Dominikano. Makuru twabategure naha agarukiye, turasubira mu yandi makuru igihe cy'isaha imwe.
Ujuti mwese mkunda radijwi ya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha ahaniho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro vyacu birabandanya. Nimutangwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.